Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika ryikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2000 kuri FM 104 ibice bitatu mu nshobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu cy'amakuru Westat akaburungu radio yacu VOA akaburungu com muri beneza nshuti mwese namwe yakunze bi radio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Federic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga imbere yuko dutanga ikiganiro cyacu muri sanga cyo munsi nashaka hakwijwe ya Amerika na bagenzi bacu twifatanye n'abayisilamu bose ku isi mu guhimbaza umunsi mukuru w'intama. Tugarutse rero mu kiganiro muri sanga cyo munsi turagaruka cyane cyane ku ngwara zigeramye abantu ku isi hose mu Burundi hatibagiwe abaganga hamwe n'abahinga banonosoye ibyerekeye ingwara zandukira n'izitandukira barateye umutima uhagaze n'ingwara mu bisanzwe zishobora kwirindwa ariko muri iki gihe zihitana ubuzima bw'abantu benshi mu Burundi barimo abakiri bato n'abo baganga n'abo bahinga bavuga ko ingwara nka sida n'igituntu atari zo ziha inkumbi nk'uko byahora mu myaka iheze ahubwo hari ingwara zigisibije muri iki gihe zirimo diabete eka ingwara y'isukari akaba rero n'ingwara y'umutima bavuga ko izo ngwara zahora muri rusange zigwiriye mu bakire hamwe no mu bageze mu zabukuru muri iki gihe ziraye no mu bakiri bato. Muri iki kiganiro rero tugiye kurabira hamwe n'umuganga kwirikiranira hafi izo ngwara tuganiye ku buryo abantu bo kwirinda zimwe muri izo ngwara zeze hamwe n'ukuntu ibitigiri by'abafatwa n'izo ngwara vyogabanuka. Umutumire wacu uyu munsi ni Dr Sylvain Nzeyimana afise ubuhinga mu vyerekeye kuvura ingwara z'amafyigo akaba kandi nawe mukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi Ordre des Médecins du Burundi. Dr Sylvain Nzeyimana n'umuyobozi kandi mfata kibanza w'ibitaro Kira Hospital. Muraho Dr Sylvain Zeyman.
Niko cyane Fred mukije
ndakomeye makuru. Ni vyiza cyane gose reka rero tuje kumuziwe ikiganiro cyacu uyu munsi ariko imbere yaho nashaka Dr Murazi ko araheze igihe twarigeze kuvugana cyane cyane ku kiza cyari kigisibije mu Burundi ico kiza naco cyari COVID-19. Imbere ko dutangura kuvuga kuri izo ngwara twateguye uyu munsi nashaka mutubwire ikiza cifashe gute mu Burundi mu kigihe ikiza ca COVID-19.
Kubeke kita cha COVID-19 mu Burundi ekano mu karere ka Afrika ko ye kuraba bahora duhimiza kwambara ubufukamunwa ariko ubuye aho ujya hose ni uruga rw'indege na bisaba ibyo hariho bamwe bamwe bakirwara ugasanga bize nk'ibimenyetso bya gripe batigeje asanga arwaye ariko ibimenyetso bito sinoja kuvuga rero ngo ubumye icyo kiza kiracatiye ingorane mu Burundi canke amerewe muri Afurika y'Ubuseruko.
Ndumva telefoni itari kuvuga neza nibaza ko tuhaba tugutelefona kuri ya yindi telefoni ariko reka twumve mu kanya ingene bibandanya bimira. Nashaka he tugaruke ku izo ngwara. Hari ingwara muri iki gihe ziteye amakenga abahinga mu byerekeye ubuvuzi abaganga eka n'abandi bahinga bakurikiranye hafi ya ikibazo cy'amagara y'abantu. Hari ingwara muri iki gihe ziyadukije zikaba zidafata abo zahora zifata kera nk'abatunzi cyanke ika abantu bageze mu zabukuru izo ngwara zikaba ziri no mu bakiri bato izo ngwara mu zitubwira ku iki izo ngwara nzi
ego Fredi kibazo baje cyatomoye gose kuko twamaze iminsi ihinduka mu ngwara aye n'imyaka atanyinshi cyane tugiye kuri n'imyaka nka 200 wabona mu bitaro cyangwa baza kwivuza benshi bivuza ku indwara zandukira indwara z'igituntu indwara malariya indwara z'umugera wa sida hamwe n'indwara z'ibyuririzi z'umugera rero ubundi ariko turabona bihinduka kubera yuko imiti yo kuvura no gupfupfaza umugera wa sida yabonetse kandi ubundi ikagira ikibazo nyinshi cyane no mu Burundi harimo turabona yuko indwara umengo zahindutse abantu kubera ukuntu babayeho abantu basigaye babyibuha cyane ugasanga bakora indwara y'isukari barwaye indwara y'isukuka n'umuringa w'amaraso iyo bita isukamashyu bakiri bato hanyuma bagaca bagira inkurikizi z'izo ndwara ibintu tubona rero diyabete hipertension ku bwinshi kandi ku bantu bakiri bato kibabona ku diyabete hipertension indwara zo gutuma isi muri indwara z'abantu bisise ariko ubu turi ko tubona ko byahindutse yahindutse ubundi uwo cyangwa diyabete uwo cyangwa hipertension rero ahanini n'ibyari bisanzwe bishingiye ni ukureba uko twabigenza kugira ngo twirinde indwara kuko zirahari kandi ziragisibije
Dr. Sylvain Nzeyimana ndabona telefone ibandanije kuvuga nabi nashaka ndagusabe ubushire hasi telefone hanyuma dusure tuguhamagare turabe ko tubona umurongo umeze neza ivyo muri komuna tubwira n'ibintu bihambaye cyane rwose abatwumvira bakeneye kumva neza atabibaciramwo reka rero tubasabe mu kanya gato mushire telefone hasi dusure kuhamagara
Salatullahi alayhi salamullahi Sared yamanin haista rasul kasin mudnanta Sabol ki aida fahan rasul ki tena asare Sared yamanin haista
sul kasin mutanta zeka twizere ko murongo turonse muri iki gihe umeze neza Dr. Sylvain Nzeyimana muratwumva
ndabumva neza iri kwa namwe munyumva
ubone vyiza cyane ni vyiza gatoyi mwari mutubwire rero ko ibintu byahindutse hari ingwara zigaza zifata bakiri bato cyane cyane mu kamwe avuze ukuntu abantu bahinduye ukuntu babaho nashaka mutubwire mugire cyo mutubwiye ko ivyo bintu mvuze ko abantu bahinduye ukuntu babaho ivyahindutse n'ibiki
ego iyo mvuze ko abantu bahinduye ukuntu babaho cyane cyane mfatiye ku kungena abantu bafungura indya zisosa cyane zirimo isukari nyinshi zirimo amavuta menshi kandi zirimo umunyu mwinshi icyo ni kintu tumaze iminsi tubona abantu barakunda isukari barakunda amavuta ivyo navyo bica bituma ibiro byabo byongerekana na nyangwara zigaca zibi ahanini n'ivyo hanyuma abantu ntibakinonora imitsi abantu ntibakigenda n'amaguru cyane abantu basigaye kuko nawe bagindurwe n'umwanya mutonyi afata imodokari afata bisi cyangwa afata taxi ivyo byose rero bituma agiye
umuntu ku bwanyu abaganga murabona ko ivyari bintu biteye amakenga hari isekeza nko mwishyiramo ryanjye abaganga rimaze gushira habona kugira ngo babwire abanyagihugu babwire abantu bose afite ibyo bibazo cyane cyane rwaruka kuko rwaruka ni ngoka zo z'igihugu hariho isekeza rihari muri iki gihe kugira ngo n'abaganga bakangurire abo bakiri bato kandi batari bato bose babwira ukuntu bakwirinda izo ngwara.
Ego tukwata nashaka ndabwire yuko bagihagurukiye kana umushikiranganje ngamagara y'abantu hasigaye hariho umugambi ujeje kugwanya ingwara bitandukira ingwara abantu bagenda kandi zitandukira izo ngwara za diabetes, izo ngwara za hypertension, ingwara za kanseri hasigaye hari umugambi atakindi ujejwe atari ico cyane cyane kubera twasanze burya izo ngwara ubwambe kuzivura ni ukubanza kuzikingira kuko ugiye kugira ngo zivure ade ku kwandikira abantu usanga zigoye kuvura kandi ugasanga bitwara amafaranga menshi ubujye byinshi bwo gusanga abarwaye cyangwa igihugu kidafise rero umva ubunye uwo mugambi urahari hasigaye hariho n'amashyirahamwe y'abaganga n'abaganga bavura indwara z'umutima baragiye hano kugira ngo baze baragira ikanguro bakangurira abandi abarwaye kugira ngo baze baririnda ibyo byose bishobora gutuma izo ndwara zongerekana z'umutima inzo z'isukari n'izindi ndwara.
Mwihweje igikorwa abaganga eka n'abatitsi banze gukora mu gukangurira canke mu gutera kamu abanyagihugu kugira birinde ivyo bintu byose byotuma bandura izo ngwara murabona hariho akarusho hariho nk'ibitigirimo bamufite vyerekana ko ugwaruka abakiya abarundi muri rusangi bariko baratega amatwi impanuro bahabwa.
Akarusho kambere ni uko ubunye abantu bamaze guca ubwenge bamaze kubona ko izo ngwara zihari icyo ni ikintu gikomeye rwose kuko icyo ugira cyose cyo gukingira umuntu ataza kuba arimo kandi akabika nk'uruhara urabona yuko abarwayi muri rusange nk'abantu batarwaye bakomeye basigaye barabonye ko izo ndwara zabaye nyazi rero abantu bamaze kubibona niho rero umuntu afatira ubunye intambwe tubona ko tugeze ko ni nziza cyane ariko rero hariho n'ibindi bigoye ibindi bintu bigoye cyane cyane ni nk'ibi bavuga ni uko ugiye gucanga amadosiye ibyo guhindagurika ry'ibihe kuko ugiye kuraba no mu ndwara zimwe zitandukira nk'izi za kanseri usanga harimo icyo kintu cy'ibidukikije bituma aho umuntu aherereye kubera ibyo ahumeka kubera amazi anywa kubera n'ibindi ugasanga hari indwara zigoye n'ubu kwikingira kubera yuko ari indwara zijyanye n'ihindagurika ry'ibihe kandi zijyanye n'ibidukikije.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Dr. Sylvain Nzeyimana anonose indwara ivyereka indwara z'amafitigo akaba mu gihe kandi ari we mukuru w'ibiro fata kibanza bya Kira Hospital ibitaro binini mu Burundi. Reka duhe ijambo umunywanyi wacu Macumi Davida muraho. Muri hega Macumi Davida
meze neza turakwe.
Muri hehe
tugana neza mpagaze mu ntara y'Amakamba kuri rusange.
Ni vyiza cane rwose. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Ikibazo narifite ikibazo kimwe gusa nagomba maze muganga yanonose izo ndwara ku bajyanye n'urwaruka nka twebwe urwaruka tukiri bato nko kuva ku myaka 15 kugeza ku myaka 18 izo ndwara nabo bashobora kuba bazigendana cyangwa zifata abantu bageze mu zabukuru bisumbuye na cyane cyane.
Dr. Zeimana
ego ndumva ikibazo kiwe ariko abaza ati mbega izo ndwara zifata abantu bakiri bato nk'abantu b'imyaka nka 15 kuduboshwa ku 18 cyangwa zifata abantu bakuze gusa. Izo ndwara nibyo biramenyerewe yuko zifata abantu bakuze ariko kubera yuko abantu bahinduye ukuntu babaho abantu basigaye babyibuha cyane kandi kigali ari n'indwara ubuvivure bwa cyane busigaye bufatwa nk'indwara kubera ko abantu basigaye babyibuha cyane kubera ko abantu basigaye bafungura ukutari ko bakarya ibintu birimo isukari nyinshi n'amavuta menshi n'umunyu mwinshi. Izo ndwara tubatanga kuzibona n'umuntu bato bato ukazibona nk'umyaka 15 arwaye indwara y'isukari ya diyabete kandi iyo ndwara hari nk'imyaka 15 cyangwa 10 ikaba imutereye indwara y'umuvuduko w'amaraso hypertension. Hanyuma ukazibona nk'umuntu w'imyaka nka 30 ageze aho amasigo atagikora ageze kugira nk'iyo bita diyalise aho usanga ari icyuma gisigara kiyungurura amaraso y'umurwayi ugasanga ari umuntu afite amagara make cyane yavuye kurwara kandi yakiri muto kuko cyane izo ndwara zirafata bose kandi zifata ubunye abakiri bato cyane ariko abageze mu myaka abageze mu bigero yego niko nuvuga.
Dr. Nzeyimana mu Burundi cyo kimwe mu bindi bihugu bikiri mu nzira majambere abantu bose ntibafise ububasha n'ububasha bwo gushobora kubonana n'umuganga uko umwaka utashe kugira ngo bamenye ukuntu basuzumwe babone ukuntu amagara ifashe ku bwanyu igikorwa abaganga mufise kiroroshe ntimushobora kubona izo ngorane amazi amaze kurenya inkombe
nibyo nibyo icyo kibazo muvuze ni kibazo kiduhanze kuko kenshi abagwaye tuza kubabona bageze aho ingwara imaze kononana byinshi amazi yarenze inkombe atacugishobora gukora umugwaye agashika kwivuza kwa muganga ageze nko ku bigerekeye cy'amafitiko akagera kuza kwivuza ageze aho batangura dialyse ukimva ati n'uyu muntu umwanya wose yarabonanye na muganga ugasanga ntigeze abona na muganga rero nibyo icyo ni kiki cyatari mu biduhanze hariho ubupfe bw'abaganga ubupfe bw'ibikoresho ku ndwara zimwe zimwe bituma abarwayi baza kwivuza batebye icyo rero ni ikintu dukwiye guhagurukira cyane cyane kugwiza amavuriro icyo ni kimwe ariko kandi gufasha kugira ngo abaganga bagwire abiguvyuvuzi babe benshi hanyuma bashike mu mihingo yose y'igihugu byaramaze gutanga ubunyi hasigaye hari ibitaro by'amakomine ariko intambwe iracyari ndende
hari abantu bashaka kwibaza Dr. Nzeyimana ko nko mu Burundi hari ivyimburwa vyo mu bwoko butandukanye eka bimwe bita kenshi na kenshi birimwa atari ibindi usanga bashizemo ibindi bintu ari bimwe bita organic ivyo ntivyo bituma mu bisanzwe icyo kibazo cy'ubuvyi buhe kitigaragaza cyane rwose nova telefone ya docteur muratwumva docteur nova telefone ya docteur isani igoranye gatoyi mu kanya turamugaruka ko ariko twari ko tuvuga cyane cyane turi ko tuvuga ku ngwara mu bisanzwe zahora zifata abantu bagize mu zabukuru cyane abantu banywa ibintu byinshi by'ibiyoga bitandukanye nashaka kubaza rero kugaruka kwa docteur Nzeyimana ndamubaze niba hariho nk'abantu benshi bavuga ko mu bihugu bya Buraya mihugu bya Amerika abantu batarya neza nk'abo mu bihugu nk'Uburundi aho usanga ibintu byinshi ari birimwa kurya birimwa bisanzwe kandi ibyo kurya birimo amafitamenshi atari byinshi ibyo ntibyo bituma mu bisanzwe igitigiri kitaba kinini cy'abantu babyuha umurengera
sinumvise neza ikibazo ariko natumvise ibicece mvuze ibyerekeye ibyo
kurya neza kurya neza ibyo barima ari bimwe bita ibifungurwa organika
yego aho ndabitahuye ni ukuvuga nibyo bijya byimburwa usanga batitarimo ibyo bita pesticide ya miti ifumbire hari imiti nimwe bapompa ibiterwa ugasanga yoshobora gutera ingorane bijya byimburwa abantu birimira bimwe bitwa organike ni byiza cyane ku mubiri w'umuntu cyane cyane muri ibi by'amakanseri birasabwa yuko umuntu yogerageza akajya ibintu kama bidacanzwe bitarimo ibindi bintu ego ariko ahanini sinzi muze murabe nk'ino muri Afurika hasigaye hariho ibinyobwa byinshi bita energy bijya byayo bya Coca-Cola hariho bya hariho bijya binyobwa rero birimo isukari nyinshi kandi ubunye nibyo biteye ingorane ibinyobwa birimo isukari nyinshi hanyuma n'ibyo gufungura usanga birimo amavuta menshi n'umunyu mwinshi ugasanga biteye indwara ariko nibyo kuri iyo mwari muvuze zijya njya kama abantu birimira organike nizo nziza
muravuze ibinyobwa bishobora gutuma abantu babyibuha ibyo birimo energi nyinshi nk'uko mwavuze uruhara rw'ibiyeri byo inzoga bita ibiyeri n'inkuruwe icyo kinyobwa nacyo kirimo isukari amatwa dusumira
ego cyane ibyo ni ibintu bizwi yuko ikinyobwa cy'ikiyeri birimo isukari nyinshi, hanyuma izo ndwara zose nka diabete na hypertension ibiyeri birashobora kuzitera, birashobora no gutuma zikara. Hanyuma kandi ibiyeri n'izindi binyobwa byose birimo ubumara bwa alcohol biriyona n'igitigo. Usanga abantu bagana n'indwara z'igitigo izo bita hepatite chronique kenshi hari igihe biterwa n'inzoga, inzoga zisanzwe nk'ivyo biyeri, ariko n'inzoga zikaze nka zigeze zivinyu canke ama whisky. Yego cane.
Yego ndazi ko mwana unose docteur Hanze Imani vyereke ingwara z'amafigo anashaka mbaze cane cane kw'ico kibazo mwavuze ko kisigaye kiri mu bakiri bato, ubuhinga bwa dialyse bugeze ingaha mu Burundi?
Nga mu Burundi dialyse irahari kuva mu mwaka w'2015. Dialyse irahari mu Burundi ubu, bumwe nta muntu akeneye dialyse ayibura. Gusa dialyse iradimbye, dialyse iradimbye, rero usanga abadafise ubundi bagora ko aco basaba ubufasha mu bushikiranganji bwo gushigikirana Ministere de la Solidarite, ariko urumva yuko bose sibo bashobora kuronka amahirwe yo gufashwa. Ucumva yuko ibitanda vya dialyse, aho tugira amamashini ya dialyse nayo araharuye, ugasanga uko igitigiri c'abagwayi kiba kinini niko tudashobora kubakira bose. Hanyuma ugasanga n'uburyo bwo kugira dialyse ugasanga buragoye kuronka. Nimwumvire namwe kugira umuntu agire dialyse rimwe atanga ibihumbi 200 z'amarundi, kandi iyo dialyse imaze kwitangura wigira ubuzima bwawe bwose. Rero mucamwumva kugira nka dialyse zitatu ku ndwi ni 600,000. Kurizo ku kwezi ni 2,400,000. Ayo mafaranga ni amahera menshi gose, menshi n'igihugu naho kikurihira haragera igihe n'igihe butakisananirwa. Urumva ivyo dialyse biracateye ingorane.
Mwavuze docteur Zeimana, mwavuze docteur Zeimana ibibazo bihambaye cyane rwose z'ukuntu abantu benshi badafite uburyo bwo kujya kwa muganga uko umwaka utashye kugira ngo basuzumwe, ataco bagwaye kugira bamenye amagara yabo ukuntu yifashe. Nashaka ndababaze ku bantu badafise ubwo buryo bwo kwama bagiye kwa muganga uko umwaka utashye, ibimenyetso boraba, ibintu nyamukuru boraba bakabona ati nyabona hari ikintu kitariko kigenda neza, ni nk'ibihe cyane cyane ku bagwaye nka bashobora kuba bari kurafatwa na diabete cyangwa indwara y'umutima ikana kanseri.
Ego no kuvuga nibyo, ego ari abantu benshi batagira uburyo bwo kujya kwivuza kwa muganga ku mwaka ku mwaka ngo bagire ibipimo, ariko nico cyitwazo kuko nk'igipimo cyo gupimisha ivuduka ry'umurindi w'amaraso tension mu mavuriro yose yo mu Burundi urashobora ko bashobora gufatira iyo tension, kandi amafaranga nta mafaranga bitwara ni ku buntu. Icyo ni ikintu abantu bateza kumenya. Kwipimisha isukari mu maraso birashobora kuba bitwara amahera mu gihe byose byinshi. Ni ukuvuga umuntu wese ateza kumenya yuko abwirizwa kwikingira, kuko nta kindi kintu abaganga bashobora gukora atari ugukinga mu ntango kuri izo ndwara. Kuri izo ndwara urashobora kuzikingira. Nk'umuntu rero amaze kumenya ko arwaye, na wene ateza kumenya kwikingira kugira ngo ntihabe inkurikizi mbi z'izo ndwara diabete na hypertension. Bica bisaba yuko agenda ku bitaro by'ama district mu Burundi, se bitaro by'ama district ma district yose hari abaganga, nubwo atari benshi hari abaganga kugira ngo amenye ukuntu amagara yiwe ameze. Hanyuma kandi n'umaze kugira izo nkurikizi mbi z'izo ndwara, na wene ateza kuma yikingira. Ni ukuvuga rero ko umuntu ateza kumenya ati imbere ya byose ateza kwikingira. Hanyuma tugira n'Imana ubunye turafite abaremesha kiyago mu mitumba. Abaremesha kiyago rero baraza baratanga amakuru ajimye n'ibyo kwa muganga, baraza barafasha n'abantu ukuntu bo kwivuza. Rero abantu kumenya amagambo bakamenya yuko amagara yabo ara yabo nyene bagaca bayafata mu minwe.
Tubibutse cyo mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika, turi kumwe na Cyril Muvunyi. Muraho Cyril.
Naheza.
Muri he ga Cyril?
Mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Turi kumwe na muganga Sylvain Zeimana.
Dufite ikibazo ngo
Cyril egera telefone uvuge neza egera telefone tukumva nabi
Nabwo muri kunyumva
Ubu ni byiza vuga
Eh nagira ngo munsobanurire ijambo amaskigo ntabwo wenda tubasha kubyumva mu Kinyarwanda abanyarwanda bari kumva ijwi rya Amerika ntabwo ubwo ikirundi n'iryo jambo ntabwo tubasha kuryumva hanyuma iyo ndi bazo nari ifite nagira ngo baze umutumirwa ni bijanye nizo ndwara mbere muvuze yuko zarwarwaga n'abantu babakire cyangwa se abandi bantu nyine bageze mu zabukuru bakuze ariko ubu ngubu n'abana bato bari kuzirwara byongeye kandi hari n'abantu bazirwara ari abakene iyo sukari nyinshi batayikoresha isukari zino zisanzwe endera zo mu maduka simbizi ugasanga ni umuntu w'umukene kandi ni n'umuntu utabyibushye ni umuntu unanutse ugasanga arwara nk'izo ndwara nagira ngo mbaze umutumirwa ese byaba biterwa n'iki n'iki se umuntu ashobora kuba yakora kugira ngo izo ndwara adashobora ashobore kuba atahura nazo kuko ubona yuko ari indwara zirimo ziragenda zifata intera nini yaba ari mu Burundi yaba ari mu Rwanda n'iki cyakorwa murakoze cyane
murakoze ibibazo byiza Cyril le calico ku kibazo cha mafigo ni jambo cy'ikirundi mu gifaransa tukavuga ko ari rein ni amafigo le ka docteur ndabiko yo dufasha ikintu bisigura niwe yabinonosoye
mu kinyarwanda ni baga kama ka impyiko
yego mwabitoye
impyiko impyiko yego
hayi mamuduge ku kuri ivyo kunyishwe ivyo bibazo abajije
yego kuri ivyo kunyishwe ivyo abajije yavuze kwizo ngwara kera za barazifata abantu dufate babakire bifise bapfise ico barya ati none ubusigaye zifata n'abandi akavuga ati mbega none ati ko duhora tubona n'abantu ubona ari bato bato batazibushe mbwo kabona baragwaye izo ndwara ego nivyo nababwiye yuko ubunye indwara ziko zirahindura isura indwara ziko zirahindura isura wo mengo zirazi ubwenge wo mengo zirazi kwinyegereza zikamenya aho ziseruka no kuvuga kenshi biva ku ngaburo umuntu afata kubyo umuntu afungura kuko nubwo uri muto muto mu mubiri wawe iyo ufungura ibintu bidakwiye hari igihe umubiri ushobora guhinduka ugasanga uragwaye imwe n'izo ndwara nk'uko abantu bato batoro baguhara inkwingwara ya diabete kenshi biva ku gihimba mu gifaransa twita pancreas pancreas mu kirundi byitwa urwagasha ni igihimba gikora iyo bita insuline rero icyo gihimba hari igihe cyononekara iyo umuntu yagwaye bijya indwara bita kwashi niyo umuntu yagwaye indwara yitwa kwashi arashobora gusanga mu nyuma iyo pancreas yiwe yononekaye iyo nayo akaba ariyo usanzwe ikora insuline mu mubiri insuline nayo murabizi neza yuko ari inkabuzo hormone ituma isukari igabanuka mu mubiri iyo rero iyo insuline itagikorwa neza niyo pancreas umuntu agaca arwara indwara y'igisukari rero umuntu muto muto umuntu atabyibushe arashobora kurwara diabete arashobora rero mu nyuma gutarwara hypertension cyangwa ivuduka ryo mu bindi bamaraso bivuye kuri iyo diabete rero ivyo no kubimenya hanyuma ahanini umuntu akaraba rero uti mwavuze ati umuntu yoheza akagira gute yogerageza akaza arivuza kandi umuntu yivuza akomeye ni ukuvuga no guhengera nka rimwe mu mwaka nk'uko twamye tuvuga kare akagenda akabonana n'umuganga akamugirira ibipimo ivyo bipimo rero bigaca biba intango yo kuza arivuza ku mwaka ku mwaka
murakoze ku nyishu nziza tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Venus Ndayishimiye muraho
mwiga
Venuste Ndayishimiye
ego ubu ndi mu Burundi aho mu ntara
ni byiza cyane rwose duhuga ku ijambo ikibazo cy'imvira
ambo gihe kibazo nari mfite na umutumirwa asa n'uwatishije kubera yuko nashaka kubaza impamvu umuntu abara diabete mu gihe atani isukari yigira isanzwe yigira anuwa yibirinda aho nyine bisanzwe yirira ibintu bisanzwe ariko nabonye umenga mu kigo yavyishwe
Egome leka tumwe jambo Dr. Nzeyimana isukari niyo yonyene itera ingwara ya diabete?
Oya isukari yonyene si itera ingwara ya diabete ariko irimo nukuvuga ingwara ya diabete nukuvuga yuko umubiri utabwishobora kugabanya urugero rw'isukari ruri mu mubiri ahanini biva kuri ya nkabudana babwira itwa insulin itaba igikogwa neza n'umubiri rero yo nkabuzo irashobora no kuba ikogwa mugayigakogwa igasikana ngo kubantu bagira ibintu birimo isukari nyinshi yo nkabuzo igakogwa mugabo ntishobore kumanura isukari ku isukari nyinshi mu mubiri mugabo kandi yo nkabuzo irashobora no kubidakogwa igakogwa kubera yuko agahimba kayikora kamwe nababwira kitwa pancreas mu kirundi nibaza ko ayita ugwa agasha kaba karononekaye kandi kenshi karakunda kononekara kubera ama infection iyo umuntu agize nka infection umukobwa ukaza ukona niyo pancreas canke niyo agwaye za ngwara nka kwashi za ngwara zitera umuntu yunze rwose yabuze birya biyangaburo za ndema mubiri ugaca usanga rero agwaye kwashi bajya abana usanga bagwara kwashi bakiri bato naho yoyikira agaheza akakura neza hariho igihe usanga iyo pancreas yarononekaye ugasanga agiye gukura ashika imyaka 15 18 aciye agwara diabete ivuye kuko pancreas itagishobora gukora iyo insulin iheza ikagabanya isukari
reka duhe ijambo kandi n'undi munywanyi iradiyo juli y'amerika Richard Livingston muraho Richard mnatwumva ndumva Richard mnatwumva
ndabumva
bwira abo muri kumwe bagabanya urwamo kugira ngo twumvikane murafite ikibazo murafite cy'umubiri turiko tuvuga ku ngwara zikomeye cyane rwose zirimo diabete cancer n'umutima zisigaye ziraye mu bakiri bato duka ku ijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe na Dr. Sylvain Nzeyimana
bajye cy'imviro ni kibazo
ego
ni kibazo ni kibazo nyine no kunganira ikibazo no waza nk'uwo mutumire mbe hawabuzi kimwe mu Burundi kugira abagwanye
indwara ikibazo cya Richard yabaza ati hawabuzi iki kugira mu Burundi abagwanye izo ndwara ariko nibaza ko icyo gikorwa nk'uko mwabivuze kirakorwa ariko nk'uko mwabivuze ibitigiri bibandanya byongera hari nyisho mwamuha Dr. Nzeyimana
ego icyo kibazo ciwe ndumva ko ari ikibazo umuntu mengo yihebuye oya ntihebure oya ibiko birakogwa ni byinshi ibiko birakogwa ni byinshi novuga ngo nta kibuze kuko iyo ngorane burya nicyifise twebwe gusa mu Burundi ni ingwara iri ku isi yose naho nyene muri Amerika abantu bakiri bato barabyibuha bakagwara ingwara nk'idonye ni kibazo kiri ku isi yose kandi kiraba abantu bose rero mu Burundi twagihagurukiye kandi dutegerezwa kubimenya rero ikintu cya mbere icyo uvuga ngo bahabuze iki nta kibuze icyo navuga tuba kibuze ni uko abantu bose babimenya bakabigira rwabo burya ikibazo kirashoboka kihari ariko kugira ngo umuntu agitorere umuti abantu bose cega batezo kigira rwabo ikibazo si icy'abaganga gusa ikibazo si icya leta gusa ikibazo ni icy'abanyagihugu bose kuko bose barashobora kugira ingorane zijyanye n'izo ndwara ikibazo ni twakigira rwacu twese bizoheza byorohe nico jewe numva namubwira nayo nta kibuze muri rusange
inyishuro nziza cyane rwose reka dusubire twifatanya n'abayisilamu ku isi hose kuri uyu munsi bahimbaza umunsi mukuru w'intambwe
alayka salatullahi alayhi salamullahi alayka salatullahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله
كاسين مبنانتا سبولك عيدا فاهم رسولك تنا حصاري سرد يمان حيستا رسولك كاسين مبنانتا سبولك عيدا فاهم رسولك تنا حصاري
عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله
سرد يمان من هايستا رسول كاسين مبنانتا سبولك يا عيدا فاهان رسولك دينا حصاري سرد يمان من هايستا رسول كاسين مبنانتا سبولك يا عيدا فاهان
Dr. Zeimana tugaruke ku kintu gikomeye cyane rwose mwashikirije cerekeye uruhara rwa sport mbega ngo tubwire iki ku ruhara rwa sport mu kugabanya ubwandure cyanke kugabanya izo ngwara cyane cyane makiri bato ikano mu bakiri no mu bageze mu zabukuru ko sport ni sport sport ni kintu umuntu wese ashobora gukora ku myaka yayo yose
egome Frederic icyo kibazo kirahamba egose yubuze sport umuntu aca yumumengo ntibihanitse gose nashaka rero kwemesha abantu sport si ibintu bihanitse ni ukwinonora imitsi hari abantu ngahe Bujumbura muzobona kandi ni byiza basigaye bahurikiye mu migwi yo kugira ngo baze bainonora imitsi imwe mu ndwi ku Imana cyangwa ku munsi wa gatandatu ariko rero ni byiza mugabo ibyari kuba byiza gusumbya ni uko abantu boze baragira kwinonora imitsi bakabigira n'imiburi buri kane kundwi nico kintu gihambaye kumenya yuko uteza kuguma ugendagenda naho ugira ya uwo kwiruka ni sawa naho ugendagenda ku murindi wawe navyo ni sawa mugabo hanini umuntu akamenya yuko ateza kumenya imitsi kandi basaba yuko umuntu yagira iminota 30 bishobotse iminota 30 rimwe mu minsi ibiri ku buryo bw'uko mu ndwi abagiye zine ubishoboye ukayigira misi yose muramaze kubona mugiye kuri aba bantu basigaye bagendera mu mamodokari kera nkubwira ngo umuntu ave nko mu bwiza canke mu Nyakabiga canke kuri kaminuza y'u Burundi agana hagati mu gisagara ca Bujumbura yagenda n'amaguru ariko uno munsi uzobona nk'abanyeshuri bavuye nko kuri kubwo ca kaminuza cyo kumutanga canke mu Kamenge bagenda na bisi ibyo onye ubimenyereye urumva yuko buri ko uranebwa hanyuma ugahura umuntu akiri muto nakigira nka kinonora imitsi ugasanga bivuyemo izindi ngorane n'abandi bantu batakigenda rwose ugasanga nk'umuntu nko ku munsi umwe ntagenda imyetero ijana kubera ava mu modoka ava mu nzu yinjira mu modoka akava mu modoka yicara mu biro akaza kuva mu byabiro acura mu modoka atahamuhira ugasanga nakigendagenda ibyo byose rero abantu bakwiye kumva yuko bakwiye kuza bayinonora imitsi icyo ni kintu gihambaye rwose hambavu y'imfungurwa ziba zimeze neza umuntu ateza kwinonora imitsi
mwavuze kandi n'uruhara rw'isukari ariko urashaka mubwire n'icyo mutubwiye n'uruhara rw'inzoga tubazi ko benshi abantu bo ku isi hose kenshi barakunda guteramira mu kabari ugasanga bariko arivuna umusase uruhara rw'inzoga muri izo ngwara zose twavuze ni nkuruhe
inzoga uruhara rwazo siruto muri izi ngwara nuvuga izi ngwara abantu bagendana kandi zitandukira kuko dufatiye nko ku igitigu ingwara z'igitigu ziragisibije ku isi izo ngwara ahanini ziva ku migera hariyo imigera itera ingwara y'igitigu mugabo no kunywa inzoga cyane cyane kunywa inzoga minsi yose wikurikiranya kuko urashobora kunywa inzoga rimwe umuntu yavuga ati ibyonye njyanye n'ibyo ariko ibyo dukunze kubona ni uko urumva minsi yose ku mugoroba abantu bateramira mu kabari none minsi yose wamunywa ibiyeri bibiri bitatu ukanywa minsi yose imyaka 30 mbega wumva bizogenda gute urumva yuko nimba watanga kunywa inzoga ufite imyaka 20 uzoshikana imyaka 50 igitigu cyawe cyararushe waragwaye izindi ngwara zivuye kuri izo nzoga rero inzoga muri rusange ingorane dukunze kubona mu bantu ni kuzinywa misi yose bikurikiranya bataruhuka igitibuki cyakibononekarira inzoga zirimo isukari umuntu agaca agwara ingwara y'igisukari inzoga ubwazo zirashobora no gutuma umuntu aduza nk'ibipimo umuntu akagwara ingwara ya gute ya ngwara ifatira mu makonyero ugasanga umuntu amazi yarakongataye ibirenge byarakongataye kubera kandi byaramugaye kubera ingwara ya gute inzoga zirashobora gutuma umuntu agwara ingwara ya hypertension inzoga urumva uzi abantu bumve ni inzoga abantu banywa minsi yose kuko icyo nicyo kizira kunywa inzoga minsi yose ukazinywa kurya ufungura ibyo kurya ugasanga minsi yose ku mugoroba wama unywa inzoga ibyo rero harahize iminsi ingorane ziraba
ibyo biragira ingaruka mbi ku magara y'umuntu
sabwe
ibyo biragira ingaruka mbi cyane rwose ku magara y'umuntu
ego cyane biragira ingaruka mbi cyane ku magara y'umuntu kandi cyane cyane yuko ingwara ikintu cya mbere muzobona ku ngwara ngendanwa mwe n'izonyi zitandukira ni ingwara zitababatse nta muntu azokubwira ngo diyabete ngo yamubabaje nta muntu azokubwira ngo hypertension yamubabaje ariko iyo habaye inkurikizi mbi zayo urumva nk'umuntu agwaye diyabete arashobora guhuma amaso ahamwe amaso urumva ko ari ingorane umuntu agwaye hypertension umutsi wo mu mutwe urashobora kugira ingorane ukaziba cyangwa ugaturika ukadubona umuntu aciye aba amugara ugasanga uruhande rumwe rwiwe ntirukora yaramugaye ntagishobora no gutambuka kuko uruhande rumwe ntirukora bimwe bita paralisi hemiplegie umuntu agakongatara uruhande rumwe n'ibindi ariko ugiye kubaza umuntu ati none urababara kugira ati njye ngwara ntibabaze ni indwara rero umuntu adashobora no kumenya ko arwaye ko yazitabaza rero inzoga nk'uko twari turayivuga ziri muri bimwe bituma izo ndwara zikara kandi izo ndwara ziba nyinshi
mwavuze iyi ni ndwara nayo nyine itoroheye abatari bake iyo ndwara ya gute yoyo iterwa n'iki abantu boyirinda gute mwavuze ko ari indwara ituma umuntu akongatara mu ngingo
egome indwara ya gute hari abantu barwara gute kubera yuko bafise bafungura ibintu byinshi birimo za mfungurwa ndemamubiri ibyo bita poroteyine nk'abantu barya inyama nyinshi abantu barya amagi menshi cyangwa barya indyo zirimo poroteyine nyinshi uwo ni umubiri umwe ugasanga barakarirwa na gute hariho n'ibindi gute novuga nti ni gute y'impano indwara usanga mu muryango ugasanga base na basekuruza na base wabo n'ababyara ugasanga abantu bose mu muryango barakarirwa na gute iyo rero usanga ikintu cya acidic kiri mu mubiri kidashobora umubiri udashobora kugisentetiza kugikora ni ukuvuga iyo umuntu ariye izo poroteyine ubundi zateza guca zisamburwa n'umubiri hanyuma iyo acidic irenga ko umubiri ukayisohora mugabo rero hariyo abantu usanga muri ndemanwa yabo uko baremwe iyo bita enzime yijejwe gusambura iyo acidic atayo bwinshi ugahura rero muri uwo muryango gutira bakarira uwo rero nahatoga inyama uwo nahatogira gute gutira mukarira kurusha abandi kubera yuko acidic iri mu mubiri itabasha gusohoka neza kubera yuko abafise iyo ngorane yavukanye iyo ngorane y'impano yo mu mubiri ugahura rero umuntu ateza gufata umuti kugira ngo ntagware ntagire iyo gute kandi ugasanga no muri iyo miryango n'abagore rero ntitumenyereye gute igwara abagore n'abagore ugasanga barayigwara hari rero tugerageje kugereranya kugabura abarwayi ba gute hari abarwara gute kubera yuko bafungura ibintu byinshi birimo poroteyine ndemamubiri hari n'abarwara gute kubera yuko ari ikintu cy'impano n'umubiri wabo umeze uko udakora neza mu muryango indwara yo mu muryango ugasanga umuryango abantu bose barwaye gute naho batorya inyama nyinshi barakarigwa na gute
Dr. Sylvain Nzeyimana hari ikindi kibazo cyavuzwe mu minsi iheze mu Burundi cyane cyane mu rwaruka ikibazo cy'ibiyayura umutwe yabafata ibiyayura umutwe ibyo byo bifite ingaruka ihe ku magara y'ababifata
ego ibiyayura umutwe ni byo kuri bireze cyane cyane mu bakiri bato kandi birateye ingorane nyinshi kuko uretse yuko abantu bafata ibiyayura mutwe bisho kwagirira nabi mu mubiri mubiri kubera yuko ubwonko bwabo ega bahora baborewe no kuvuga uko afashe bijya byarura mutwe aguma aborewe ubwonko bwe bwononekara hanyuma bigatuma adasubira kwiyumvira neza bigatuma akora n'ivyo atazi hanyuma ugasanga n'ubwenge bwiye buragabanuka kuko uko umuntu aguma mu mutwe hayayutse ubwenge bugenda buragabanuka ubwenge bugenda buragabanuka kwibuka nasubira kwibuka neza hanyuma kwiyumvira nasubira kwiyumvira neza ugasanga sigari ngaho atamuna kirimo rero bireze gose hama no kumubiri umuntu afatiye yayora mutwe naheza ngo afungure kuko amaze kufata bya yayora mutwe nasubira kumva inzara ugasanga rero umuntu yaronze yaraheze naje ashaka kurya hanyuma agacagwara rero n'ingwara zijyanye no n'inzara yakagwara ibyo bita malnutrition proteino calorique dukuvuga umubiri wiwe ukaba ukamera nk'ujya mubiri w'umuntu agwahe kwashi ukabona udushatsi twarabenje ukabona umubiri waraserutse ukabona utuguru turavimvye kubera yuko agwa ameze nk'umuntu agwahe amapfa kandi kubera yuko umubiri wiwe niyumva ko ashonje ntaheza ngo afungure yego biragisibije ibintu by'iyayo umunsi kandi mu minyabaga abantu bakiri bato abahungu cyane cyane ariko n'ubu turatangiye kubona n'abakobwa bafata ibyo bintu biyayo umutwe n'ingorane
ndabona hari umuntu wanyu ari kwandika abaza ati Dr. ni kuki no mu baganga kenshi na kenshi ushobora gusanga bafatwa n'izo ndwara kandi bafise ubumenyi amakuru y'ukuntu ibyo bafata cyangwa bafungura ari bibi
icyo ni ikibazo twama twibaza na twebwe abaganga urumva ni ukuvuga abaganga nubwo babazi ibintu burya ntawe umenya byose hanyuma kandi naho wabimenya kamere k'umuntu karagoye guhindura ego umuntu aguma ari umuntu hanyuma ingorane zishikira abandi bantu ni nazo zishikira abaganga ego sinoje nkaho ngo mvuge ngo baganga n'abantu ngo bibitangaza ngo barushije ngo ubwenge abandi bantu bose ngo barushije kwigumya ngo reka n'abantu nk'abandi nibyo uko abantu nk'abandi niko usanga muri bo hariho abagwayi izo ndwara nk'izo za diabete na hypertension kubera imvo nyinshi si kubera kutamenya gusa kandi gano mu baganga hari ibigaba hariho umuntu ushobora gusanga ibikeneye gukorwa abizi mugaba akabirenga abizi ubugaba nabwo burahari indwara nazo zirahari nazo zikunda kubyemera hanyuma intege nke nabyo birabaho ugasanga umuntu nubwo azi icyo ategeka gukora biramugoye ibyo nabyo ni ibintu bibaho yego abaganga n'abantu nk'abandi ntimwaze ngo abaganga ni imana reka abaganga n'abantu nk'abandi kandi n'umuganga agwaye arajya kwivuza akajya kwivuza ku wundi muganga nkawe ego
reka tugaruke kuri cya kibazo cya dialyse mwavuga ku bantu kenshi na kenshi iyo bamaze gusinzikazwa na diabete mwabuze kubitigira byiyongera uburyo si bwinshi n'ibipimo eka bigoye cyane rwose hoba hariho ubundi buryo bwo kugabanya ubukareye bwa diabete umuntu atagize dialyse canke n'ibintu ateza kugira niba ari ibintu bateza gukora icyo kibazo muri ko mu gitoro nyinshi gute
ego hari ikintu jewe nshobora kwishimira jewe nka jewe muganga Nzeyimana hari abarwayi benshi nagize bagira dialyse hanyuma kubera yuko mbona yuko dialyse zimbye kandi dialyse uyikora ubuzima bwawe bwose kandi usanga abo bantu baba bagira dialyse bakiri bato nkavuga nti bo reka tuvugane n'abaganga bagenzi banje bari muri Afurika y'ubuseruko naravuye natembera mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya rero niho naronse abaganga aho usanga ibyo kuvura amafigo biteye imbere tuca tujya mu byo bita transplantation renal iyo bita greffe renal ibyo rero biramaze gufasha abarwayi njyewe narungitse bashaka nko ku icumi bagiye muri Kenya usanga nk'igisanira cyaramuhaye isigo rero hariyo abantu abaganga abarwayi bunye nkurikirana batagikora dialyse nuvuga ntibarakize amafigo kubera yuko igihimba cyari kigwaye baronse ububaha ikindi nkuko mubizi umuntu avukana amafigo abiri ariko nicyo Imana yabiteguye ariko naho umuntu bafite ikigo rimwe arabaho iryo kigo rirenga ko rero umuntu aritanze akareba uwundi ubuzima burabandanye rero ibyo nibyo turimwo kandi biriko bifata intambwe nziza kubera no mu bushikiranganji icyiyumviro cy'uko tuzohagera aho dushobora kugira iyo ubwo buhinga bwo guhisiga uwundi muntu mu Burundi turiko turabona ko bishoboka kandi turiko turagerageza gufashanya n'abaganga bahandi kugira ngo dushobore kwizana mu Burundi kuko abantu bagira dialyse uko bigenda kose ndavye umurindi dialyse bariko baregira ko ntibazokwigwa ntizosora nkaho twakwiza nkuko nashaka ndabibabwire mu Burundi ahantu hari dialyse n'ibitaro bitandatu hari ibitaro by'igipolisi hari ibitaro bya gisirikare byo mu Kamenge hari ibitaro bikuru byo mu Kamenge kwa Karede hari ibitaro Prince Regent hari ibitaro natwe turashoboye by'i Karusi hariho n'ibitaro Kira nari nibagiye by'indwi ibitaro Tanganyika Care Polyclinic ni ukuvuga n'ahantu indwi honyine hari dialyse mu Burundi muri aho hantu indwi hatandatu ni Bujumbura ruguru ahantu honyine umushobora kuronka dialyse ni i Karusi murumva yuko ku gihugu cy'imiliyoni 12 z'abantu ni ibintu bigoye rwose dutegereza rero gutora uburyo kugira ngo bano bagwaye indwara y'amafyigo bashobore kugirirwa ivyo vya transplantation renal guhabwa ifyigo n'umuntu wo mu muryango canke twirinde dufashe gukinga kugira ngo abantu ntibashike aho bagwara amafyigo ubutagisubira inyuma aho naho no kwirinda indwara ya diabete n'indwara ya hypertension kuko izo ndwara zibiri ku bantu bari muri dialyse 90% biba byatewe n'izo ndwara
mu Burundi mafyi murashaka kuvura amafyigo n'ibyo nashaka mbaze niba mushobora no kugira nk'umuntu ahaye ifyigo wundi mushobora gukura ifyigo umwe mukarisha mu wundi ubwo buhinga burahari
ibyo ntiturabishikako n'ibyo nariko ndavuga ibyo byo gutanga ifyigo gukura ifyigo mu murwayi tukariha umuntu akomeye tukariha umurwayi kugira ngo asubire agire ubuzima icyo ntituragishikako ariko ni ibintu turiko turafashanya gushika uno munsi twarunika muri Kenya bagenda muri Kenya bakabagirirwa iyo greffe renale ukomeye agahisigo urwaye ubuzima bwaheza bukabandana gushika ubu nuko tubigenza kandi turabyishimiye kuko birafashije abantu ariko gushika ubu munsi birakunda
hari abantu mumaze gukurikirana mukaraba bamaze guhabwa nk'ifyigo cyangwa amafyigo mukabona ko atazi n'inkurikizi zihari
ego gushika ubu nka jewe ubwanje abo maze kurungika abambere nabarungitse muri 2017 umwe wa imyaka ibaye itandatu muri iyo myaka itandatu yaba uwaronse ifyigo yaba uwaritanze bose bameze neza ariko ngiye kuraba mu byandiko ibyo abandi bashakashatsi bagize banditse yuko umuntu yatanze ifyigo ubuzima bwiwe buguma bumeze neza ni najeje ndiko ndabona ariko nta mwanya mwindaro nka gukurikirana abantu kugira ngo ngire ibyandiko ndabigize ko ariko bamaze kwandika imbere yanjye bamaze kwandika ku bijyanye n'ibyo wundi baravuga yuko iyo umuntu atanze ifyigo atangorane n'imwe ubuzima bubandanya agashika no mu zabukuru cyo kimwe n'uri ronse afashe umuti neza arashobora gufata ashobora gutatura ingorane akamara n'imyaka n'imyaka atangorane n'imwe
ibi bibazo bijanye n'izo ndwara twavuze haba kanseri haba indwara z'amafyigo eka haba n'indwara z'umutima ni bibazo bihambaye cyane rwose nashaka cyane cyane mugire nkaka mutera ugaruka ikintu mwosaba ugaruka Burundi muri iki gihe ni hibi
ikintu nosaba mbane ndagisabe abantu muri rusange abantu uretse n'ugwaruka cyane cyane abantu bakigeze mu bigero bamenye yuko atabundi butunzi umuntu afise atari amagara yiwe icyo ni cyambere amagara yiwawe ni ubutunzi bukomeye rwose ubutunzi rero burakingirwa ubutunzi no kubukingira ayo magara no kuyakingira icyo ni cyambere nakujya ujana umwana ku rucanco kugira ngo ntaza guhara ingwara umuntu yarakwiye nawe ne kuzaragenda kuri muganga ataragwara ukaja kuri muganga ukavuga uti mbega muganga ndabira nokiri kibwira ngo singware uravye ukumeze uravye kahise ko mu muryango wanje kubijanye n'amagara uravye ukagenda kwa muganga ukagenda ugikomeye icyo ni kindi ikindi naco gihambaye abantu tuza nuko ubwo butunzi bwawe ayo magara yawe umubiri wawe ni kumenya ibyo uwuha umuntu akwiye neza ibyo afungura kuko tugiye kuraba ahanini umuntu afungura neza umuntu abungabunga umubiri wiwe ntagwaragurika kandi singwa ariyo yose ipfa kumuturukira icyo ni kintu gihambaye hanyuma rero birashobushwa umuntu akagwara. Ivyo ni bintu nk'abantu usanga nk'umuryango bakarigwa n'indwara ya diabete cyangwa indwara ya hypertension, ari ibintu ndashobora guhindura. Nimbi wanyu mumera ubuhanza kare, mugira ubuhanza kare cyangwa mumera imvi kare cyangwa iwanyu nimba mukarigwa, hari ibintu ndashobora guhindura kubera ibintu by'impano byo mu muryango. Ariko umaze kubimenya niyo ntango yo gukira, kuko ucubirwanya uca rero wivuza, uca ufata imiti hakiri kare kugira ngo nturembe. Ibyo nibyo nabwira abantu, yuko nimba hari ikintu cya mbere ubuvuzi bushobora gutanga ni gukinga. Gukinga nicyo kintu cya mbere kandi kizimbutse gusumbya kuzotanga amafaranga yo kwivuza.
Dr. Sylvain Nzeyimana, nashaka kandi mugaruke no ku bindi bintu mwavuze bihambaye cyane rwose, bishobora gukorwa n'uwo ari we wese ukiri muto ukuze. Aha muri Amerika turabona abantu bafise imyaka irenga 70 usanga bariko bariruka mu ibarabara. Ikintu ubwira abarundi cyane cyane ku byerekeye ibyiza biri mu kwinonora imitsi kamumotera naka.
Ego nashaka rero nk'uko mubivuze guhamagara abantu kubungabunga umubiri wabo mu kuwukoresha imyimenyerezo kwinonora imitsi. Abantu barabikunda mugori babikunde barushirizeho kandi imyaka yose, kandi umwe wese ahageza si maka wiruke ngo wiruke nka Francine Niyonsaba, ariko urashobora kuvuga uti reka nanjye ku rugero rw'iwanje niruke, nimba ari kilometero kimwe, nimba ari birometero bibiri, cyangwa ugende birometero bitanu, ugende bitandatu, mugabo ukabigira kenshi. Kwinonora imitsi ni ikintu gikomeye rwose gihambaye muri rusange. Biratuma umubiri ukora neza, kandi biratuma n'ibintu bimwe mu mubiri biko bimera neza, nk'isukari turya. Uretse iyo insulini igabanya, kwinonora imitsi biragabanya isukari. Kwinonora imitsi biraturira ibinure. Kwinonora imitsi biratuma amaraso atembera neza mu mubiri. Kwinonora imitsi bifise ibintu byiza byinshi bifasha mu mubiri. Nashaka gusaba rero abantu ku myaka yose, atari n'abakiri bato, abageze mu zabukuru, reka n'abakuze bose babishoboye baze banywa imitsi, baze baragendagenda. Byanse yuko ubigira hanze, utume ubigira n'i Bujumbura hasigaye n'ahandi ruguru hasigaye hariho amazu ya siporo bagira zirya bita ngo gym tonic. Hariho na siporo usanga arimwo udukinga canke amatapi, ukagenda ukimenyereza. Ibyo ndabisabye yuko abantu bobigira kandi akarusho bazokabona.
Mu gusozera ikiganiro cy'umunsi, Dr. Nzeyimana, nashaka ndabasabe mugire nicyo muvuze. Mwavuze ku bintu bishobora gutera nk'indwara za kanseri, ariko abanyagihugu batabubasha bafise ko aho mukaba mwavuze ihindagurika ry'ibihe, reka byose bimeze nabi cyane rwose mu bihugu biteye imbere. Iyo ibyo byose biteye, baragabisha abanyagihugu bakavuga ati muraguma mu mazu uyu munsi, reka muragira ibinebinebinebi. Mwubwire iki abarundi ku byerekeye ibintu nk'ibyo?
Ku byerekeye ibyo by'amakanseri cyangwa ku byerekeye ibi by'indwara zivuye ku bidukikije, nashaka gusaba abantu bose yuko ubuhunye ni ikintu abantu bose bafashe iya mbere kuri icyo kintu cyo gukingira ibidukikije. Gukingira ibidukikije, kubera ibidukikije nibyo bituma tubaho neza. Gukingira ibidukikije ni ukuvuga ibyotsi cyangwa n'iki gisenge cya ozone bavuga gituma duhumeka umwuka wa oxygen umeze neza, icyo honye tukigwanize, ntiduce ibiti kugira ngo ibidukikije binaguke. Bimaze kunaguka, natwebwe amagara yacu amere neza. Hanyuma nko ku banyagihugu muri rusange, hari abanyagihugu usanga badafise uburyo bwinshi bwo kwivuza, mugabo bakahumva bishaka. Mudafite uburyo bwinshi bwo kwivuza ni ukujya ku mavuriro mato mato, mugahera ku bisanzwe, gufata tension, fatiga ivuduka ry'umuvuduko w'amaraso, kuzura ajya kwa muganga, kuzura abaza ibibazo, kuzumva ibiganiro mwe n'ibi, kubera burya kubaza gutera kumenya. Kandi iyo umaze kumenya ikintu uba wikingiye.
Dr. Sylvain Nzeyimana, ndabashimiye cyane rwose kuba mwatewe akanya. Mwamufise amabanga menshi, ariko mwashoboye kuduha akanya kugira ngo mutuyagire kuri ibyo bibazo bihambaye cyane rwose ku magara y'abantu. Ndabashimiye cyane rwose.
Ndabashimiye nanjye Frederic, n'ikindi mwankeneye ntimuze mutinye, nzobitaba.
Ndashimiye kandi na ingenieur Cornelius yadufashije mu gushyira mu kiganiro, na Aloise Bigirimana yadufashije kuranya aba tumire nabandi bose eka abadutya kama bose murakoze namwe kuba mwateza amatwi mugire amahoro mugoroba mwiza mwese.